Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi kuwa gatandatu ni genekerezo ya 11 rusama umwaka w'2024 inshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba ndabaramukije nongera ndabahanikaze iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abantu 38 baraye bakomeretse, muri bo 5 barakomereka cyane biturutse ku gitero cy'amagrenade cyabaye ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ku gituro cy'amabisi. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Petero Nkurikiye. Murundane Sefo Hahusha bariyamiriza iyo mvugo igayitse y'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano, aho iyo habaye ingorane mu gihugu bama bagiriza igihugu cy'u Rwanda. Abakozi indwi bo mu hoteli Eden Garden iri mu Kajaga haraciye iminsi irenga 5 atawuzi irengero ryabo kuva bafashwe n'igipolisi kibasanze ku kazi. Ubu ubwo bari bwose mu miryango yabo kuko barondeye mu busho butandukanye barabura, basaba ko bumenyeshwa aho ababo bafungiwe. Itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru riherutse kwemezwa n'inama nshingamateka ku igenekerezo rya 5 rusama, aho muri zimwe mu ngingo zirigize rivuga ko umumenyesha amakuru atanga isoko ryaho yakuye inkuru risa n'irije kugara ibinyamakuru zigenga mu Burundi. Ibyo nibivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abigeme n'abakenyezi bararira amahoro n'umutekano, aho avuga ko n'ivyahuha bigiye noneho guhuhuka. Ayane yandi ni mukanya isasa.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3@ inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahanikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Abantu 38 nibo bakomeretse mu gitero cy'amagrenade yatewe mu ijoro ryo kuri uyu wa 5 mu bantu bari batunze barindiriye amabisi ku gituro cy'amabisi mu gisagara cya Bujumbura. 5 muri bo nibo bakomeretse cyane, bimenyeshwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahawe n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 6. Akaba yerekanye abantu 6 harimo n'uwahoze mu gisirikare cya kera ex-fab, avuga ko ari bo bamaze gufatwa bagirizwa ibitero bimaze iminsi biba. Petero Nkurikiye akaba yasubiye kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cigisha kikongera kikarungika mu Burundi gukora ibitero baciye muhari leta ba kurikira.
Hariho yindi nkozi y'ikibikorana n'izi yateye kindi gisasu ntezwa ntoki hariya mu Ngagara hafi yaho babika igitoro hitwa Libajas. Ntawe hakomerekeye, ariko wari agiteye wenyine cyara mukomerekeje ngira mwamubonye uyu mubona akomeretse ku maboko yose ko yaciye afatwa afatanwa n'igisasu kigira kabiri yagomba kandi atere. Hanyuma ashabanza kujyanwa kwa muganga, murabona ko agitengatiye amaboko. Ubundi bubisha bugira 3 ari nabwo bwaherewe ko n'izi nkozi z'ikibi nubwabaye igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'2024 hariya mu Ngagara muri karitsiye y'10. Abo babisha bakoresha iterabwoba bagerageje gusambura ivyuma by'umuyaga nkubu bita transformateur 2, kimwe kaba ari cyo cononekaye cyane. Naha nyene wari kwarabikora yaciye afatwa n'uyu twaberetse amatozashi yabandanya baranamufatana n'ibindi vyuma yari gukoresha mu gusambura ibindi vyuma by'amoyega nkuba nk'ibyo. Inyuma rero ya buno bubisha bw'iterabwoba inzego zijejwe amatohoza zaciye zikora akazi kazo nk'uko zama, hanyuma zirashika kuguhagarika aba babisha tuberetse bashika kuri 6. 5 bafashwe imbere, ugira 6 akaba yafashwe ejo ahejeje gutera ico gisasu hariya mu Ngagara. Ubwa mbere na mbere twagira tumenyeshe yuko dufatiye ku matohoza amaze gukogwa, bano bantu bategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ni kuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe ku Burundi aho bashobora guca binjira mu gihugu cy'u Burundi aha mbere twamenyesha yuko nkuru yakiriye urya ateye ibyo bisasu byo mu ngagara ku byuma by'amatara urya yamwakiriye inyamirama bizigiye kumufata yarase na telefone yashe yandika ubutumwa bwihuta yandikira umuntu wita Pacifique nene nahaza yace yamwandikira rero ubutumwa bwihuta amubwira ngo ngo bwa bundi baramfashe cengura uzomvugira ubwo butumwa nubu buracyari muri yo telefone yafatanywe abari ko baratohoza ofisi nga jerekana rero uruhara kwa bamwe mu Barundi basanzwe baramaze gucibwa imanza z'ububisha babandanya bagira no mu bubisha bw'iterabwoba nk'ubu muri kino gihugu cy'u Burundi
Murunani se kwa usha baratera ivyatsi bivuye inyuma ivyo bitero vyaraye bikozwe mu gisagara ca Bujumbura bigakomeretsa abanyagihugu bakaba biyamiriza imvugo y'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yo kwagiriza igihugu cy'u Rwanda imisi yose haba y'ibitero nk'ivyo Frederico Bamvuyumvira arongoye Runani se for Arusha agatangazwa n'ukuntu leta y'u Burundi yama yagiriza igihugu cy'u Rwanda kandi hasanzwe hariho abajejwe umutekano w'abanyagihugu Bamvuyumvira agasaba ko hoba umugwi wigenga ukora amatohoza ku bitero bimaze igihe biba mu gihugu kugira hamenyekane by'ukuri ababikora kuko ikinyoma camaze kuba umugenzi w'umuvugizi w'igipolisi igihe cyose habaye ibitero kurikira
kumvise umuvugizi w'igipolisi avuga ati abo bantu baza gutera n'abategurwa bava mu Rwanda bagashika bakabakegera bari ritabara nabo bakabashikana ku mupaka inda dufate kwa livyo none bari ndabinjira gute ico gipolisi cyo kirihehe uwo muvugizi wa polisi ibyo byose biba bari hehe none nagira ngo akazi kabo no gukurikiranye n'ibyo bintu ku buryo iyo nkozi y'ikibi by'ukuri ifatwa itaratangwa gukuri rero hako jewe twokumva batubwira ayo mwenda ayo majambo gusa kuko abavugizi ba polisi nta numwe atabazi ingene misi yose babara umutujambo badendekeranya abantu kandi ukumva neza ko byukuri ari binyoma nagira nsabe abantu bo babishoboye badufashe turondere abantu babahinga bazi gutohoza ibiba byabaye by'abantu b'inkozi z'ibibi hanyuma batugira amatohoza yimbitse ku bitero bigize iminsi biba byaba bijya byemegwa na rede tabara byaba birya bitemegwa n'umwe byose tumenye ukuri uko ariko kubera iki kubera ko twarinjiye mu mico mibi aho ikintu ikinyoma bagashashira indava kikemangwa abantu bakicwa kubera ibinyoma abantu bakagirirwa ibibi bidasanzwe kubera ibinyoma maze ibi byo kw'ikinyoma kigenda cyambaye costume ku mugaragaro mu gisagara kikavugirizwa ingoma abantu bakagitambira igihe abacamanza nabo mu bucamanza bwibereye mu mugono udasanzwe n'ukuri turipfuza ku bintu bihagarara
tutandukire igisata cy'agateka kazi na muntu abakozi inzwi ibihotel Eden Garden Resort iri mu Gajaga muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baramaze iminsi irenga itanu atawuzi irengero ryabo kuva bafashwe n'ipolisi kibasanze ku kazi mu ntango z'iyindwi abegereye imiryango y'aba bakozi bavuga ko batekewe n'ubwoba kubwo umutekano w'ababo kuko barondeye mu bushu butandukanye bakazeruka basaba kumenyeshwa iyo ababo bajanywe hari ibyo bagirizwa naho bagashigwa imbere y'ubutungane inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere
abakozi b'ihoteli ikaba ubunywero n'akabare Eden Garden Resort n'abigitsina gore batatu hamwe n'abigitsina gabo bane bose hamwe akaba ari indwi amakuru atangwa n'abegereye imiryango yabo amenyesha ko batanu banyurujwe ku munsi wa mbere w'indwi turiho turasozera itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu inyuma y'umutaga kandi bari ku kazi bahejeje inama y'akazi ayo makuru nyine avuga ko bagiye babona imodoka ari gipolisi irimwo abapolisi bambaye imyambaro y'amabara isanzwe yambara abapolisi bacungera inzego z'igihugu mu rwego AP ayo makuru nyine akavuga ko abafashwe itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu bari bahejeje gukora inama y'akazi ku muhingamo hanyuma abapolisi bakaba babahamagara amazina ku ntonde bari basanganywe abafashwe uwo munsi wa mbere akaba ari uwitwa Joseph Fiston Barua Stacy Brenda Kaneza Gloria Mugwaneza hamwe na Liliana Kadende baciye bagiye bagenda babatwaye babiri basigaye bafashwe ku munsi wa kabiri nabo nyine bakaba basatiwe ku kazi nkuko ayo makuru abandanya avyemeza bakavuga ko bafashwe nabo nyine n'igipolisi inyuma y'umwanya muto bariko baraganira n'urongoye iyo hoteli irimo uburiro n'ubunywero Hotel Restaurant Eden Garden Resort abo bose bafashwe kuva mu ntango z'indwi nta numwe arasubira kubakubita ijisho abegereye imiryango yabo bararondeye mu busho butandukanye barazeruka bafise amakenga n'ubwoba ku mutekano w'ababona cyane cyane ko abanyurujwe bose bakugwa ako kazi nk'uko ayo makuru abandanya abivuga ari abo mu bwoko bumwe basaba ko bo kwerekana aho bafungiwe ari ibyaha bagezwa bagashirwa imbere y'ubutungane kadwe inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefoni kwa mayondori ariwe nyene iyo hoteli uburiro n'ubunywero abo banyurujwe bakoramwo kugira ngo atange umuco kuri aya makuru atangwa nabegereye imiryango y'abafashwe
tumiye amatege cyo tubandanya nayo twabateguriye
inzamba
tubandanyiriza no makuru ngisata kumenyesha makuru itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ryatowe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu usama n'inama nshinga mateka ririmo ingingo zisaba abanyesha makuru kwerekana isoko ry'amakuru batanga Marie Louise baricako arongoye umuhari w'abigeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano inamahoro avuga ko iryo tegeko ririmo ingingo ziteye ku bindi bwo kumenyesha makuru hamwe n'ubwigenge gutanga ivyumviro tumukurikira
kimwe mu bigenga umwuga wo kumenyesha makuru n'isezerano ry'ingene barinda kugumya ibanga ry'akazi ico bita mu gifaransa code de déontologie professionnelle iryo sezerano rikaba ryemerera amenyesha makuru kugira uburenganzira bwo gushikira amasoko yose y'amakuru rikanategekanya gukingira igihe cyose ayo masoko birazwi ko guhanahana amakuru bifitiye akamaro kanini abanyagihugu kandi bifasha cyane uburyo ibihugu bitwagwa neza mu nzira ya demokarasi nyakuri amakuru atangwa niyo afasha gupima uko igihugu gitwawe ingene abanyagihugu bamerewe uko abanyagihugu biyumvamo cyangwa batiyumvamo imigambi ya leta ni ukuvuga rero ko ari igikoresho gikomeye cyane mu gihugu tutibagiye ko byama bikenyewe kwamenyesha amakuru bakorera ku bintu batohoje kandi bafitiye ibyemezo ugukingira amasoko y'amakuru kiguma ari ikintu gikomeye cyane kugira bashobore kugumya rya banga rijana n'umwuga wabo abamenyesha amakuru barinda gukora igishoboka cyose kugira ntihagire uwumenya iyo bakura amakuru kiretse uwayatanze abyiyemereye ni ukuvuga rero ko ugukingira amasoko y'amakuru ari inkingi ikomeye cyane y'ubwigenge bw'abamenyesha amakuru
Marie Louise baricako abona ko gukingira isoko ry'amakuru no guhanahana amakuru ari bimwe mu bikoresho bikomeye zo gukurikirana imigambi ya leta kubwiwe ngo abantu barakwiye kuva hasi bakiyamiriza iryo tegeko kuko n'ivyaho wabigiye guhuhuka n'ubunyene tumukurikira
kimwe mu bikoresho byo gukurikirana no gucunga ku migambi ya leta ishikira icyo yiyemeje ni iryo hanahana ry'amakuru nimba rero ubutegetsi buriho bugomba kuzibira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gutegeka kw'amasoko y'amakuru ashigwa habona ntawe bitaniye no kugara ibimenyesha amakuru byigenga no kubuza abanyagihugu guhabwa amakuru kuvuga kandi ko buba bugaye inzira imwe mu zindi nke zishobora kugaragaza ibitagenda neza no guterera ibyiyumviro byofasha kugira ngo ibibazo biriho bitore inyishu kubera intwari itabereye abategetsi b'ubu batoye kugenderamo byo byiza rero abatera kamo bagwiriye kugira bumvishe bongere basabe kw'icyo gikorwa cyo kwemeza iryo tegeko cohagarara kugira ngo ntibitume akaga igihugu carimwo kabandanya kongerekana.
Tandukire gisata cy'umuziki turi ku itariki 11 Rusama uno munsi isi ikaba yibuka umuririmbyi Bob Marley igihangange mu muziki wa reggae amaze imyaka 47 yitabye Imana uwo umunya Jamaica akaba mu byo yashira imbere mu ndirimbo ziwe yari uko abantu bakundana bakabana mu mahoro maze ingwano zigahagarara umeyanzo yisaba umurenzi batazira ngoma ya ntare avuga ko ivyiyumviro vya Bob Marley kugeza no munsi bifise ico zo kungura abanyafrika muri rusangi na cane cane abarundi tega matwi Omer nzo yisaba batazira ngoma ya ntare
ubutumwa bwa Bob Marley gushika izisaha buracyafise akamaro kandi bwamye ufise akamaro kubera yuko Bob Marley yamye afise umwitwarariko mu ndirimbo ziwe kubijyanye n'amahoro n'ubumwe akamafise umwitwarariko ujyanye n'ibibazo biri hagati y'ubusumbasumbane bw'abantu kandi bitewe nuko bamwe bashaka gukinyiza abandi abari hejuru bagashaka gukinyiza abo hasi rero ubutumwa bwa Bob Marley burakomeye cyane cyane nk'ubu dufate tuvuze mu bijyanye na Afrika turafite icyifuzo yuko abanyafrika twoja hamwe tukubaka Afrika itagira ingwano itagira ubukene itagira amacakubiri ibyo rero ibyo ndabijyanisha no kugihugu cyacu cy'u Burundi kuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikizingamitse iterambere ikizingamitse ubuzima bw'abantu nubwo busumbasumbane buri hagati y'abiyita bakuru nabo bajejwe ugasanga bariko babatwara nabi kandi abo batwagwa aribo batuma iyo miduga ayo mafaranga ubwo burusho bubaho kuko nibo batanga amatagisi rero iyo tuvuze Bob Marley birarengiye kure na kure ivyo abantu bamwe bamwe bakunda kwita abarasta ngo nabanywarumogi kuko nibaza yuko abantu babanywarumogi ntabo bafise ibyiyumviro bitumbereye nk'ibya Bob Marley ushima bisumba kure gusumba n'ibyo abaprezida bamwe bamwe muri Afrika twumva bashikiriza canke nabandi bantu twita bakuru bashikiriza kuko yatanga ubutumwa bwo kwibuka abo turi nk'abanyafrika agatanga ubutumwa bwo guharanira agateka kawe kugira ngo ntihagire umuntu aza kugukandamiza cyangwa guhagarare kugakano agutware ko yigombeye kandi nawe urumu urikiremwa muntu nkawe
icyo Bob Marley yagendera ko kwari uguhindura ibyiyumviro bibi byo kwankana no gukumirana kuko kuri we vyaje biva ahandi nko mu bukoloni ivyo n'ubu bikaba bicibonekeza nk'akarorero mu Burundi aho kugeza ubu hari abakibigendera ko amenzo yisaba agahamagarira abarundi kuvavanura niyo ngendo bakagendera ku kambo ka Bob Marley n'ubu tumwumviriza
sinumva neza ukuntu umuntu wo muri Amerika mwizinga ya Jamaica ashobora kuguma yitwararitse ibibazo bya Afrika ahimiriza abanyafrika kujya hamwe kubumbatira amahoro n'ubumwe n'umutekano kugira ngo batere imbere bashobore kandi no kwikura mu buja cyane cyane ubwo buja busigaye bukoreshwa mu bwenge reka ndabijyanishe ku Barundi yuko ingorane turimo ari nyinshi ari inkurikizi z'ukuntu ubukoroni bwagiye budutwara aha twovuga ibi bintu by'amoko byanse guhera mu gihugu cyacu ari byo byagumye bikwega impunzi bigakwega amarira n'amaganya abavyeyi bagahekurwa kandi tuzi yuko mu bisanzwe mu Burundi wacu iyo tugombe tuvuga ibintu by'amoko Uburundi ntidushaka kubushiramo kujya twuvuga nka Kongo canke tukavuga nka Kenya ari hoho hashaka kwigaragaza aho twuvuga ico bita matribu rero nukuvuga yuko uko kwiganzura kubwonko kukuntu umuntu yimvira kugira ngo afate mu minwe kazoza kiwe ibyo bintu Bob Marley yamye ashaka kubyumvisha abanyafrika yuko atamuntu yoza ngo aturabire imbere ukuntu hoba hameze kandi natwe turabantu dufise ubwenge dufise uko twabayeho dufise ibyo twemera nakaranga kandi nako nyene ako karanga karanze n'abasokuru kababeshijeho kakugije ibibondo ako karanga katunze ibihugu ni gute none uko kuntu twiyimvira hoza uwundi muntu ngo naze abidukuremmo aducere mwibindi kandi uburanga bwacu budasa murumva rero yuko Bobo yari umuntu akomeye kuri uno munsi tumwibuka twomwibukira kuri ivyo bintu kugira ngo tumenye yuko umuntu aja gupfa apfa mu bwonko agapfa uko yiyumvira ari byo Bobo yise mental slavery gushika unye hari abantu tukiri abacakari biyo colonization turiko turavuga kuko kubona nko mu Burundi dushaka kumara imyaka 60 tugifa ikibazo cy'ubwoko butanahari bwakozwe n'umuzungu kugira ngo aduteranye murumva ko arakamara amazi
Kiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko cyuno munsi tugaruka ku ngingo yo gukura umugwi w'igihugu CNIDH mu rwego rw'imigwi yemewe ko iharanira gateka kazi na muntu uko bikwiye ku isoko mugishirizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Ubayo bwa kabiri umugwi w'igihugu wigenga uraba iyubahirizwa by'agateka kazi na muntu CNIDH ukugwa mu kibanza c'iteka citwa A cagenewe imigwi yerekana ubwigenge bwayo mu guharanira agateka kazi na muntu kwigenekerezo rya 8 rusama uno mwaka niho urwego mpuzamakungu rujeje kuraba uko imigwi y'ibihugu ijejwe agateka kazi na muntu yigenza rwashira CNIDH mu kibanza ca B cagenewe imigwi y'igihugu itamikwa ijambo n'ubutegetsi kugira tumenye ico iyo ngingo yavuyeko n'ingaruka izogira mu kiganiro ku isoko twatumiye umuhinga mu by'amategeko atandukanye kandi ari mu baharanira agateka kazi na muntu ku isoko yo kuri uyu wa 11 rusama nishikirizwa na Jewe Kyagahungu kaze CNIDH ntiyari ibereye kuba mu kibanza c'imigwi y'ibindi bihugu iharanira agateka kazi na muntu idatamikwa ijambo bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana asanzwe ari umunyamabanga mukuru mu ishirahamwe FOCODE akavuga ko CNIDH atako itakoze ngo ishigikire amabi akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD
ingingo yukufata yuko umugwi wubahiriza agateka kazi na muntu CNIDH u Burundi uvuye ku rwego A bakawushyira ku rwego B twibaza yuko ari ingingo ibereye cyane narigiye tuzi yuko amashyirahamwe agahanira ibyicaro bya politike yaramaze igihe yaratabaje yarandikiye ababijejwe asaba yuko bafata izo ngingo kuko uwo mugwi wagiye uraboneka kenshi uri kushyira gushigikira amabi yakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kugomba kunyegeza ibyaha biba byakozwe mu kuvuga yuko mu Burundi by'agateka na muntu byifashe neza kandi hari ibintu biko birayangara tukibaza rero yuko no munsi kwa bafashe iyo ngingo w'ukukorora ayo mapete ari ikintu ciza cyane ari ikintu gihuye n'ingene uwo mugwi usanzwe wigenza ikindi kibabaje cyane nuko uwo mugwi bajya kabiri bawukura kuri urwo rwego bari barawukuyeho bwa mbere barabusubizaho bibaza yuko ugiye kuzo kwikubita gashi ariko icyabonetse nuko aho udashigikiye ibi amabi aba yakozwe n'abategetsi b'u Burundi wasanga umugwi numiye tukatuzi yuko abahanira gatoya kazi na muntu kuva 2015 batotejwe amaradiyo araturigwa abaminisitiri makuru barangara abarundi batari bake barahohoterwa mu buryo butandukanye barafungirwa ubusa abandi barishwa abandi barangazwa aho hose ntitwigeze tubona uwo mugwi witwa kwanira gatoya kazi na muntu ufata iya mbere kugira ngo wiyamirize cyangwa ubwishe ukoze mu bijanye n'ibyo amategeko awemerera kugira ngo ibijanye na gatoya kazi na muntu hashobore kuboneka agahengo kira noneho turazi yuko bivanye ni ingorane u Burundi byinjiyemo hagakoba ubwicanyi budasanzwe kuva 2015 sentare mpuzamakungu mpanavyaha yavuye ifata icyemezo gikomeye cy'uko itanguza amatohoza ku Burundi ku byaha by'agahomera bumwe byakoze ibyo byose twabona amashyirahamwe ahanira gatoya kazi na muntu y'u Burundi tukabona amashyirahamwe akorera ku Burundi tukibagiye sentare mpuzamakungu aribo bafata iya mbere mu kwiyamiriza no kugwanya uko bashoboye ibyaha byari kubikorerwa Barundi uwo mu Buseni DH ni waruri urufise ubujyo bw'ubutabaza urufise byinshi bari gukora mu gihe byarateye akaza umuntu byari kubirayangara ariko uwo mugwi twigeze tubona twibaza rero yuko ino ngingo ni ngingo ihuye nuko mu busanzwe bigenza
umushingwamanza Janvier Bigirimana agahanura abari mu mugwi Seni DH ko kwikubita gashi ntibasubire kugomba kunyegeza ihunyangwa ry'agateka kazi na muntu ribere mu Burundi kuko bitagikunda guhisha umwotsi inzu iriko irasha
turazi yuko bizogira ingaruka mbi kubijanye n'abahora bafasha uwo mugwi ariko kandi tukibaza yuko byategerezwa kuba akanyo keza byategerezwa guha icigwa uwo mugwi ugategerezwa kwikubita gashi ukaraba ingene ushobora kugerageza guteza imbere ibyo ukora mu guhanira gatoya kazi na muntu turazi yuko bitazoborohera kuko abari muri uwo mugwi biboneka yuko bakorana cyane n'ubutegetsi ariko kandi nta kuntu uwo mugwi wari kuguma mu uri witwa umugwi w'igihangange ukora neza kandi atari ko biri tukibaza rero yuko ibi byatezwa kuha ikigwa abo bantu bari muri uwo mugwi bakamenya yuko ibiri ko biraba mu Burundi agateka kazi na muntu ko bakabandanye gahonyangwa uwo mugwi yatafiri kurafasha bisa nk'uko buri kushigikira abari kubahonyanga agateka kazi na muntu rero haba ejo eshanke ejo bundi n'abazobasubira bazibamenye yuko ubwira uwo mugwi yubashe umugwi ushobora kuronka ifashanyo ukaronka n'abawushigikira bategezwa kuba umugwi ukora ibitegekwa n'amategeko ntitubabwira ngo bakore ibyo badashoboye mugabo guhanura shanki kuvuga ibitagenda neza kuko kena mu kirundi baravuga yuko atawuhisha umwotsi inzu iri kirasha ntibashobora kujaho rero ngo bararame bibaze yuko ibyo agati akazi na muntu byifashe neza kandi bigaragara yuko uno munsi hariho uguhunyanga ati akazi na muntu mu buryo butandukanye turavye nk'abamenyesha makuru babafashe uno munsi bafunzwe turavye abandi banyagihugu barafatwa bagafungwa bahoga ubusa biraboneka yuko ariho byinshi uwo mugwi ateza ko wakoze mugabo uno munsi udakora anacyo bituma yo kubona bawukuye ku rwego A bakoresha rwego B ariho byumvikana bisiguritse bihuye n'ingene uwo mugwi usanzwe wigenza
umugwi CNDH wari wakuye bwa mbere mu kibanza cha A gushirwa mu cha B mu mwaka wa 2018 inyuma y'imyaka itatu mu 2021 uwo mugwi urasubizwa mu kibanza c'iteka cha A kirimo imigwi y'ibihugu ikurikiza amasezerano y'i Paris aha ubwigenge bw'imigwi imwe niyo kuma leta aha akaba ariho ikiganiro ku isoko cumi n'umunsi kigarukiye Pya Gahungu nariko ndakibashikiriza kama ndabike banuye naho utaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Mbere y'usozera ano makuru dukurikire amakuru makuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mubishikirizwa na Eddie Claude Nininahazwe.
Amakuru yanditswe n'inyamakuru kuri Radio Ingamba.
Nikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi twatangurire kukimenyesha makuru iwacu cyanditse ku mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi yatigenga by'ukuri mu gihe yarakwiye kugenzura ko leta ibikorwa ikorera abanyagihugu ibikora neza kibonekeza ko nuko ayo mashyirahamwe yahinduwe ibikoresho bya politike ifatiye kumoko ibyo bikaba uko mu gihe ayo mashyirahamwe yarakwiye gufata iya mbere mu gutsimbataza amahoro na demokarasi mu gihugu. Tuja kuri SOS Media nacho chanditse ku rupfu rw'agashinyaguro rwakorewe umusore wo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza akaba yishwe n'imbonera kure zibiri mu gihe yaragiye kurema isoko mu Rwanda isoko ryitwa Iviro riri ku mupaka u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo musore yishwe yarazwi ku mazina ya Philippe Nsabimana w'imyaka 22 imbonera kure Victor Niyukuri ifatikanije na mugenzi we barishwe uwo musore baca bamuta mu ruzi Akanyaru. Ibyo bikaba byabereye ku musozi Nyamukona abanyagihugu bakaba baratabaje ariko igipolisi cagiye kwashika bamaze guta ikiziga mu ruzi. Iyo abapolisi batashika izo mbonera kure zagira zicwe n'abanyagihugu. Makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuyabandanirize kuri IBM News cyo cyandika ko imipaka u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda yari kwiye kugurugwa mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu baba kuri iyo mipaka. Igurugwa ry'imipaka ryo fasha igihugu cy'u Burundi mu rudandaza ndengamipaka amafaranga y'agaciro akinjira mu gihugu amashyirahamwe ariko aratemba nka bwa rudi n'izindi akabona kuronka ibikoresho bya nkenerwa ngo nivyumvikana ingene u Burundi bwugara imipaka buhana n'u Rwanda atani kibazo ibyo bihugu bifitaniye ariko Kongo kivuga ko gifitaniye ingorane n'igihugu cy'u Rwanda cyo cyane cigeze cugara imbibe. Burundi eko imbere yo gusozera ico kimenyesha makuru cyanditse ku mazi ahingurwa n'inganda zikorera mu Burundi adashorwa bikwiye hanze y'igihugu kandi yo kwinjiza amafaranga y'agaciro. Mu gihe leta y'u Burundi iri mu bihe bidasanzwe byo kubura amafaranga y'agaciro ngo yari ikwiye kwiyumvira izindi nzira zo kuyarondera, ayo mazi ahingurirwa mu Burundi hafi yose adandazwa mu Burundi kiretse ayahingurwa n'inganda Kinju na Eagle Mineral Water ziyashora mu gihugu kibanyi cya Congo iharanira demokrasi. Gushora rero ayo mazi ngo bifise intambamyi nyinshi muri zo harimwo kubura amafaranga y'agaciro bituma ayo mashyirahamwe ataronka ingene agura ibikoresho vya nkenerwa ibikoresho mu mahinguriro hamwe n'uko ikigo kijejwe kugenzura ibidandazwa BBN kitaremererwa ku rwego mpuzamakungu. A rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi wari kumwe na Eddie Claude Nazo ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho uta kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nenungaha ku makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye duce dusozera no makuru nk'abashimiye mwebwe mwese mwateze yompi mugira amahoro mubanye no muvyanyu na gahwane ano makuru mukaba mwashikirijwe na jewe Josine Kaze na Rubuta.